Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kwa gatanu, itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri, umwaka wa 2019. Muri kumwe na Federica Undikije.
Ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere, kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere.
Uyo ni Professor Christophe Kayumba, igisha muri Kaminuza y'u Rwanda, avuga ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika mu Buseruko itekanijwe uyu munsi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye impapuro z'umutahe wo gufata General Kayumba Nyamwasa zasohowe na Leta y'u Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederico. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gihugu cya Uganda barafashe amahembe y'inzovu 750 yari yinjijwe muri icyo gihugu avuye mu gihugu cya Sudani y'umanuko. Abategetsi batangaje ko babifashe ejo ku munsi wa kane, bavuga ko abantu babiri bafise ubwenegihugu bwa Vietnam bari mu minwe y'ubutungane. Bagirizwa ko bariko baragerageza kwinjiza ayo mahembe y'agaciro k'imiliyoni z'amadolari y'Abanyamerika baciye ku rubibe mu gace ka Elegu, amamuko yayo hamwe naho yaratwawe gushika ubu ntibiramenyekana. Abatohoza bariko bararondera kumenya abari nyuma y'urwo rudandazwa. Leta z'Ubumwe za Amerika nta ntambwe zishimishije ziratera mu biganiro na Korea ya Ruguru bigamije guhagarika programu yayo ya nuclear. Iyo byashikirijwe n'intumwa ya Amerika muri Korea ya Ruguru, Stephen Began, ejo ku munsi wa kane. Abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeye ngo hongere habe umubonano hagati ya Perezida Donald Trump hamwe n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Igenekerezo hamwe n'ikibanza umubonano uzoberaho bizotangazwa mu ndwi iza, nk'uko Perezida Trump yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Hari amakuru yakwiragijwe ko igihugu cya Vietnam kizokwakira iyo nama igira kabiri hagati yabo bategetsi babiri, teganijwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Thailand nacyo ngo kirashobora kuzoyakira. Abategetsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bashikirije jo kuwa kane ko bafashe abantu 20 bakora mu murwi w'abantu binjiza mu buryo buke kubiri n'amategeko abakenyezi b'Abashinwa bibungenze kugira bavyarire aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umwe yo kumwana avukiye ku butaka bwa Amerika ubwo nyene cha aronka ubwenegihugu. Batatu bakorera ibyo bikorwa mu manuko bwa Leta ya California bafashwe ejo ku munsi wa kane, bagirizwa gutanga amaviza akozwe mu buryo bw'amanyanga. Abategetsi mu butungane bakavuga ko bibaza ko abandi bari muri urwo rudandazwa buba bahungiye mu Bushinwa. Bavuga ko imiryango itunze y'Abashinwa ari yirungika abagore bayo, kandi bakariha hagati y'amadolari 40,000 to 100,000 by'Abanyamerika kugira bashobore gushika ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika abana babo bavukireho. Abashakashatsi b'Abanyamerika bariko bararondera urucancu rurama rushasha kandi rushasha rw'umugera utera Ebola. Ni mu gihe abantu barenga 700 barwaye, abandi barenga 400 barapfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bibanyi Sudani y'umanuko hamwe na Uganda bariko barafata ingingo zo gukinga icyo kiza ntikibinjirane. Dr. Paul Spearman arongoye akagwi kari muri ubwo bushakashatsi ku bitaro by'abana mu gisagara cya Cincinnati muri Leta ya Ohio aha muri Amerika, avuga ko mu gihe byogaragara ubwo rucanco rugakora rushobora kuzokoreshwa aho hose icyo kiza kizokwaduka mu bihugu bya Afrika. Ni mu gihe hari urundi rucanco rusanzwe ruriko rurakoreshwa mu gihugu cya Congo. Abahinga bagashikiriza ko bafise icyizere ko mu gihe boronka urucanco rurama bazoba baranduranye n'imizi ikiza cha Ebola muri Afrika. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela kandi yitangaje ko ari we perezida w'ico gihugu, avuga ko bajejwe umutekano bagiye ku rugo rwiwe ahaba umugore wiwe ku murwa mukuru Caracas ejo kuwa kane mu ntumbero yo kumugira ko iterabwoba. Amakuru yashikirijwe n'ibimenyeshamakuru bitandukanye yavuze ko abo basirikare mu nyuma baci bava kuri iyo nyubakwa atacobononye. Senateri wa Leta Zunze za Amerika Marco Rubio mu butumwa bwiwe bwa Twitter yashikirije ejo yavuze ko intumbero y'abasirikare ba Maduro kwari gutera ubwoba Guaido hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Guaido yavuze ko ibihugu birenga 50 byamwemeje nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza kandi yateye akamu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres guha imfashanyo banya Venezuela. Guaido kandi avuga ko yatanguye kugena abaserukira igihugu cyo makungu kandi ariko ararondera ubutunzi bw'igihugu buri mu mahanga butahukane. Maduro yagiriza Leta Zunze za Amerika kuba gikorana n'abatavuga rumwe na leta mu ntumbero yo gukuraho leta yiwe. Perezida Omar al-Bashir wa Sudani nawe yarategetse ko umupaka uhuza igihugu ciwe na Eritrea ufungurwa. Uwo mupaka wari wafunzwe umwaka uraheze. Hari haheze rero umwaka umupaka ufunzwe inyuma y'imvururu zabaye mu gace ka Kasala kari mu buseruko bwa Sudani. Atangaza ko afunguye umupaka. Perezida Bashir yavuze ko nubwo politiki itandukanya abantu bidakuraho abanyayitreya kwari inshuti z'igihugu cyabo.
Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza. Leta Rwanda yongeye gusohora impapuro zisaba itabwa muri yompi rya General Kayumba Nyamwasa hamwe n'abandi bayobozi bo mu runani rw'imigambi itavuga rumwe na Leta Rwanda ruzwi nka P5. Rwanda rubarega ibikorwa byo kubangamira umutekano mu Rwanda no gufatanya n'umurwi witwaje ibigwanisho FDLR rufata nk'uwiterabwoba. Mu gihe tukibandanya kurondera impande zose kugira ngo zidusobanurire ibyerekezo mpapuro, mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma agiye kutubwira muri make ibyo yashoboye kwegeranya kuri iyi nkuru.
Isohoka ry'izi mpapuro zisaba ifatwa rya General Kayumba Nyamwasa ubarizwa muri Afurika y'Epfo n'abandi bayobozi bo mu mpuzamashyaka ya P5 nk'uko bigaragara mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda zije nyuma y'ukwezi kumwe itsinda ry'impuguke z'inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ryakoze nk'eti mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo risohoye icyegeranyo izo mpande zose zivugwamo. Ni mpapuro kandi zisohotse mu gihe Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Crispin Atama Tabe Mogodi yandikiye ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kurinda amahoro muri icyo gihugu azisaba ubufasha bwo gukumira ibikorwa by'intambara avuga ko bitegurwa n'abarwanyi ba FDLR. Asobanura ko baba barishyize hamwe n'abarwanyi ba General Kayumba Nyamwasa. Ihuriro Nyarwanda RNC rikuriwe na General Kayumba Nyamwasa rirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda naryo riherutse guhakana ko ryaba rifite umutwe w'abarwanyi muri Congo. Gusa umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri ako karere kavugwamo ibyo bikorwa by'aba barwanyi ubutegetsi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko hakomeje gututumba icyuka cy'umutekano muke giterwa n'ishyamirana ry'imitwe yitwaje intwaro ihakorera. Mu mwaka 2011 urukiko rwa gisirikare rwo mu Rwanda rwakatiye General Kayumba igifungo cy'imyaka 24 rumaze kumuhamya ibyaha birimo gushinga umutwe w'iterabwoba no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere Leta y'u Rwanda isohora impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kayumba Nyamwasa, ariko buruko zisohotse niko hagenda hiyongeraho abantu bashya. Kayumba Nyamwasa we yumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko adahangayikishijwe n'isohoka ry'izi mpapuro. Ntiyahakanye ko atavugana nawo mu mutwe wa FDLR ngo kuko ari Abanyarwanda kimwe n'abandi, gusa yahakanye ibyo kuvuga ko yabakorana n'uwo mutwe.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki bangiriza ubutegetsi bw'akarere ka Rusizi mu Rengero kubahimiriza gukoresha imitahe mu gikorwa bo bemeza ko cahomvye ni inkuru y'umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima
Harabubatse batafise impapuro za leta abo barinyagiye leta abo barose impapuro za leta
Jean Bosco nunzwe n'Imana umushikiranganje w'ibikorwa bya leta umwe mu bashikiranganje batatu bari bishikiye mu kibanza cagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi yo mucafuye mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije Ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine ntangwa mu gisagara cha Bujumbura aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava nunzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko
ategeko ryakurikijwe kuko ubafise ga bose ntanwegeza ronka autorisation do batire
kiretse by'amategeko abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe Pascal barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu
cyitwa ibazo bitoyi biteza koronga imishu ariko bitazivuga ngo abantu tubareke bapfire nga niyo hoba yarahanyu niyo hoba yarahanyu impropriety mu gihe bibaye ngombwa yuko leta ikingira bene gihugu nta kibuza n'ubufisa niwe baramuvana
Umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari cya leta bazobe bakinjuye
mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuyemo kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara y'abene gihugu barenga kuko murumba turiko turakoresha ibishobisho turiko turarabuzima bwamwebwe muri ngaha cyiza no gukinga
abanyagihugu ba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bariko
mu mporero. Mu kwezi kumwe wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nk'uko tukuye mu gahundo. N'umushikiranganje w'intore hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre urusigo rw'ubundi buntuzenya. Ndibaza yuko ko leta ari umubyizo yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare.
Hariho ibintu byinshi mwatubwiye twabitegereye. Mugabo ahanini wari kudutera ubwoba. Bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere. Bega none umuntu abanga haye nuba muri miriware ninda bimenase gusumba ubundi
mu bisanzwe bakigira iyi station depilation abantu bari bategekanije metera majana
ibintu byose biri ngaha ni bya leta akantu kariko konse kari ku butaka bwa leta na ka leta ico nsaba nyabuna nsaba ko leta itojaniranye umunyagihugu ku munyagihugu n'uruvya rwa leta nyine
abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bico bose ko kwimugwa setemu ico kibanza kikagumamwo imijyango Nayo bidakunze icigwa cakozo igasubirwamo ku neza yapo.
Hamwe mushira leta mugasanga ntibikunda ko uwo kwimura STM kugira ngo ive mu banyagihugu muraraba bituzo rugende twikoreye ubusambi na cyane cyane gende abantu barahaguze kera cyane ndanahashira uburyo bwishi ubonye ndi mwiteni sinzi rero iyo umuntu azocajya ningene bizogenda.
Niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye kwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenza urugezo rero turasavye bashinga amateka twitore abakenguza amateka na cyane cyane nyakubahwa umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi expertise boyisubiramo
abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko araha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshigwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje intwara mu gihugu hagati yiyamiriza abavuga ko setemu ariyo yo kwimuka
kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha ça c'est important kuyumvira ati setemu niyimuke abene gihugu baguma aha ivyo byo bari nyindoto iki kibanza ni cha leta leta rero ntiyoheza ngo yumugwe kandi rikivugira ivyayo
ikibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze kiringo narengwa cyuko abo banyagihugu bazaba bavuye muri ico kibanza naho haci yashingwa umugwi rukiyemo bose wiga ivy'ico kibazo uyo ukaba waci yusubirizwa n'abajikiranganje bane aribo wibidukikije uburimye n'ubworozi umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu w'ibikorwa bya leta hamwe n'ujeje umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Yarusha mu gihugu cha Tanzania kuri uyu wa gatanu harakoranira inama ya mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikoranye mu gihe havugwa ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Abahinga bazi neza ibijanye n'akarere bemeza kwico kibazo ikwiye gushirwa ku rutonde rwa mbere w'ibivugirwa muri iyo nama. Muri bo harimo Professor Christopher Kayumba yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Wema.
Hari ibibazo by'ingutu biri muri uyu muryango, harimo icya mbere kiri kibazo cya politike y'i Burundi, babaye bakijeho byaba ari byiza kuko gishamikiyeho n'ikindi kibazo cyangwa u Burundi bure u Rwanda ngo gufasha abakoze kudeta. Nibaza rero yuko iyi nama ihuye ikaganira kuri icyo kibazo cy'u Burundi byaba ari byiza kuko bishobora gutuma yenda umuti uboneka cyangwa hakagira igikorwa.
Tugarutse kuri icyo kibazo kimibanire n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri iyi minsi usibye ikibazo cy'u Burundi hari n'icyuka kitameze neza hagati y'u Rwanda n'Ubugande ibyo byo wibaza ko nabyo bishobora kuganirwaho muri iyi nama.
Imibanire y'u Rwanda n'Ubugande kandi u Rwanda rumaze igihe bivuga yuko buri abanyarwanda iyo bagiye babafata byaba ari byiza babiganiriyeho ibyo bibazo bakabikemura kuko ibindi bijyanye n'ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere byenda biterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye. Nibaza yo kucyo kibazo cy'umutekano nicyo cy'ingutu kurusha ibindi byose.
Profeseri Kayumba, andi makuru atugeraho nuko muri iyo nama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu bazatora umuyobozi mushya w'uwo muryango. Makuru atugeraho nuko nubwo u Rwanda ari rwo rwari rutahiwe kuyobora uwo muryango rushobora kureka Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya akaba ariwe uyobora uwo muryango. Ni ibiki akwiye gushyira imbere cyane?
Icya mbere ni ikibazo kijyanye n'amafaranga akoreshwa muri uriya muryango. Ubu ngubu yaragabanutse cyane kubera ko abaterankunga bagabanyije amafaranga batanga kubera ko ikibazo cy'u Burundi kitarakemuka. Icya kabiri nibo warakurikiranye uriya muryango sekretariya yawo uregwa kuba irimo ruswa nyinshi kandi n'amafaranga akabakoreshwa nabi harimo isesagurwa ry'amafaranga. Nibaza yuko ikibazo cya mbere umuyobozi mushya w'uyu muryango yakora ni ugutuma uyu muryango ukora neza ugakoresha n'umutungo wawo neza ugashaka naho ukura umutungo neza ndetse n'abanyamuryango bagatanga amafaranga kuko hariho abatayatanga benshi amaraporo niko yabigaragaje. sekretari igakora neza igakoresha igakoresha n'umutungo neza. Cyakabiri kinakomeye cyane ni ikibazo cy'umutekano muri aka karere, aho hari ibihugu biregana kuba bishyigikira imitwe yitwaje intwaro ibirwanya. Cyo ni ikibazo gikomeye kuko uyu muryango ubaye udafite umutekano, habaye harimo ibihugu bishyigikira abarwanya ibindi bihugu byo mu muryango, byaba ari ikibazo gikomeye. Cyanyuma cyanazanye ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo cya politike kiri imbere mu gihugu i Burundi, cyavutse kubera manda ya gatatu Nkurunziza yashatse hanyuma bakayirwanya. Icyo kibazo rero cy'i Burundi, umuyobozi mushya ugiye kujyaho byaba ari byiza akitabiye kurushaho, kubera ko uwo bagishinze ariwe Perezida Museveni yagaragaje intege nkeya, imbaraga nkeya, ntabwo yakitayeho bihagije. Nibaza rero yuko umuyobozi mushya icyo kibazo cy'i Burundi akitabiriye byaba ari ibintu byiza cyane.
Profeseri Christopher Kayumba, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kanyu haye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, Edirwema.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abakuru b'ibihugu n'ama leta mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika iratangura uyu munsi ku gatanu yarusha muri Tanzania. Mu byo iyo nama ihweza harimo gukorera hamwe mu rwego rwa politiki, guhanahana bidandazwa hamwe no gukomeza ibikorwa by'iterambere hagati yabyo. Mbega abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda biteze iki kuri iyo nama? Nivyo umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yaganiriye nabo.
Hagati yacu n'u Rwanda kusakwe mu batorage kw'intangwa n'dufise bose kuri mpaka yugaye. Hagati yacu twetwe abarundi babadimye dusaita bangaha n'abarimye mu Rwanda kwese duhomba twese, kuko byarashika kumbure twebwe abanyarundi twakora yo tugenda kudandaza mutu ibi twakuri Burundi ibintu Burundi tujana mu Rwanda cyabanyarwanda kwikuri Rwanda babizanino. Urumva rero twese rero twese turahomba, ubu ni kuvuga ubu nta muntu ajayo kamba ntiwo wajaye kandi birumva birumvikana nta kuna kamwe wajayo bitagenda neza nyene tavyango mu office ndabise rese pase ntiwo wajaye mu bwa mbere warigira ukora uje karanga muntu gicho no saba bakuru bihugu baba ka karere ka Afrika yibuseruko icyo no basaba bora kuya cyane cyane nkumbure bakaraba zijya mpunzi ziri mu zacu ziri mu Rwanda ukuntu kugira ngo nkumbure bora ukuntu zogaruka, kuko byinshi cyane cyane ko abutinwa arahuza nazo zirimo zijya mpunzi ziri hariya turasero kabisa boraba abanyakubahwa bamaze gukorana bakiga icyo kibazo kizo mpunzi ziri hari yabakara ikintu zoza n'ingoga zigata hanyuma igendera ni gasubira ko ndaze batashe migendera yo kisubira yo gupagasa hoho n'abanyarwanda barazaga pagasa niba cyuruzi wago bateye nkuko atwe kwa dutete tukajayo gusa kinini nyanya nizo mpunzi zije byose byo cyabihera ndabiza
uyu mupaka hari ikintu wadufasha kinini cyane kubera igihe inzara yatera twashobora gushika ndaho hakuje mu Rwanda tugahahayo n'ukuri byo bari byiza mu gihe bwo kumvikana u Rwanda n'u Burundi ayo marembo kugira abarundi bo mwapaka natwe tworoherwe kugira iyo migenderano tuyibone.
Kuko ni byiza kweri badufashije kubera cyane cyane twe turakunze kwakirwa n'izuba ngaha nko mu Busoni, turifuza yuko badushikirayo bobo kubera twe tudashikayo twe bakadushikira kubera twe tudashika turabene igihugu bakadufasha tukongera tugakoreranira nkuko twakoranira n'abanyarwanda tukongera tukaza turasumayo twari byo twasoma tuvanayo nivyo natwe twatwarayo kugira turonke ubugari bwo kuhabana no kuvuga ntizuba yino ryaka hariya haraboneka imyumba twarakora imyumba ati cyane natwe twarayo namavuta kugira turonke n'inyene ubugari kabisa ibyo byaradufasha cyane gose hari nk'ibyo nkuno kuvuga nk'ibiharage imipaka yuguruye twaragenda tugatwara nk'ibiharage hafi sudutahe tureture ugasanga twaye umufuko harimo arakorera nk'ibihumbi bibiri cy'ubugara
nubunya imipaka atarayugara je nashobora gufata isuka ntambuka ngaho hakurya mu Rwanda nkajya gukorera amafaranga kanyorohera ariko gukora nta cangombwa afise ntago nohirayira ngo ndakandagizayo n'ikirenge kabisa ibyo bintu babidukoreye twebyo dufasha nk'ubu twetegeye ngaho ku mupaka biratugora cyane gose se paske y'ibironke ni ibintu by'ingorane bisaba imitayi minini nkatwe nyine bato bato nta muntu yoronka amafaranga yo kugenda gucaka iBujumbura ngo yambuke abahakujya mu Rwanda totari amafaranga byontwara biragira mu bihumbi ijana kugira ngo nkihere se paske abamo bajayo bamo batubwira amafaranga bakoresha umva rero n'ingorane nkanje kubera umuntu muto muto n'izuba bona yatse takintu fise no mu rugo nta nitongo fise ngo nagurisha ngo yirengere bibazo urumva nyene n'ingorane cyifuzo cyanje nuko nyene boje hamwe bakumvikana u Rwanda n'u Burundi bikongera bikagendanira nkuko byahoze ubwa mbere
ne kuhahonyora ibikunda nibaho nakatoya aha rero bya twarahombye no kuri kabisa ubaha twari dusanzwe tubaho nakere izuba ryaraka mugabo tukiruka tutaryaha bakatwahisha tukaza n'ibyo tujya ariko ubu ntibikunda byaransi no kuhahonyoza ikirenge honyine ntibishoboka muri uwo mupaka kuvuga rero twasaba nka leta yuko yogira ikintu yodufasha kabisa burya abantu bato bato twebwe turahafi cyane n'iri zuba iyo tuba twagenderanira kuko twaragenda u Rwanda mpaka iyo tushaka n'akarangamuntu tugapfa ngahanye ko umuntu ashoboye akagira no ku rusumo mbega aho yifuza ariko kazanikira mu muryango aha rero twaratakaje ibintu byinshi burya hajya haraduhombeje kandi nabo nuko nyine nabo kumuri ba urutuntu bakuri no mugabo nabo ntibaza ubu no kuriba na yingwe gusa kije gihe ukibona kujya nishobora kunyura abo bakuru b'ibihugu baka karere ikintu twa basaba nuko bo kumvikana bakaraba neza ikintu bo kumvikana no kuri ibihugu bikumvikana natwe tukabona ikintu cyaturajayo
kabisa batubiri nk'abankano babangwa n'ababyeyi batorongoye twe nk'akiri twazira n'icyo nyinzwe twazira nkatwe tuzi ni cyaricyo icyambe twe nkatwe beshi na beshi nashaka kubona munahuriza batuno turasa sako twogurira impaka kuri kwimana ivyo gusaba kabaka bidukoreye kaye bakatukanahuwanye tukanagana n'abene gihugu banamenyagwana nabo aho hakugiye naho hakugiye nawe iza dufise nga aho niyo bafise mugaze twigireyo nkake tugera aho hakujya mu gituraje ntangorane abakuru b'igihugu n'akarere kwifuza yuko namaburi iburi bo janga bakagana katukuri impaka ku Imana tuge turarembye
radio ijya America yabaye isubizo cyacu Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika Mugutera igihugu cy'Urundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
mwese mkunda iladio hizwi jamanika wigano ya tuwateguli ibunwa kakanya wigaru kingaha tuwane ukanda kanya kukushimila engineer ya dufashe mungi abugizi umahamwe na fatuka lala ya dufashe kwegelanya wigano ilo tukwa wateguli kuri mikro mwalikumu na Federica Ngunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.